Zambira, Samirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba Gateka Kawe. Turabahaye ikaze mu makuru 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 yaranze indwi turiko turasozera. Turi kugenekereza rya 2020 ntwarante umwaka wa 2022. Benyaxera kana ije ngiye kuyabashikiriza. Kaze mwese.
Inzamba.
Tuherere mu bijanye n'umutekano muke byaranze iyi ndwi. Umwe mu mbonera kureze muri zone Buterere muri komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura yahoze mu gisirikare cha kera Exfab yaratowe ari kiziga mu buruhukiro bw'ibitaro Prince Jean Charles. Albert niyo mucamanza yari yabuzwe irengero kuva ku munsi w'Imana uheze aho yari yagiye avuga ko yitavye inama ibera muri zone Kamenge. Mubegereye umuryango wiwe bakaba bataramenya ico urupfu rwe ngo bagwaravuye ko bagasaba ko hoba amatohoza kuri urwo rupfu. Inkuru tubaza Valerie Muco.
Amakuru atangwa nabegereye umuryango wa Albert niyo mucamanza yarayatowe ikiziga amenyesha ko bamuherutse ku munsi w'Imana uheze. Icyo gihe yavuga ko agiye kwitaba inama yategerezwa kubera muri zone Kamenge. Kuvaho inyuma y'umutaga ntibasubiye kumubona. Kuwa mbere mu gitondo batangura kurondeza hirya no hino harimwo no mu busho butandukanye ariko baramubura nk'uko aya makuru abandanya bivuga. Kuri uyu wa kabiri uheze niho batangura kurondeza no mu buruhukiro butandukanye baca basanga ikiziga ciwe mu buruhukiro bw'ibitaro Prince Jean Charles. Abamubonye bavuga ko ikiziga ciwe cabonetse ko amaraso yari yambaye kandi agapira k'umugambwe CNDD-FDD. Ikiziga cuwo Albert niyo mucamanza kikaba cari gifise ibikomere mu maso. Aya makuru nta na hamwe avuga ingene umuhisi yoba yarishwe canke ico yoba yarabaye kugezaho ashikanwa mu buruhukiro. Albanio mucamanza numwe mu basubijwe mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare ca kera Exfab avuka ku mutumba Gahoko muri komine n'intara ya Cankuzo. Umukenyezi wiwe yarasanzwe yibungenze yumvise iyo nkuru yarahungabanye bituma avyara umwana atarakwiza iminsi yo kuvuka. Umwana araho babundikirira abana mu bitaro vy'i Bujumbura aho abaganga bariko baragerageza gukurikirana amagara y'umuvyeyi n'ikibondo. Albert niyo mucamanza abaye uwa kabiri abuzwe irengero agatorwa mu buruhukiro bw'ibitaro Prince Jean Charles mu kiringo c'indwi zibiri gusa. Radio Inzamba ntitwashoboye kuronka abarongoye ivyo bitaro ngo batange umuco ku biziga bimaze iminsi bitogwa mu buruhukiro bw'ivyo bitaro.
Ntibishoboka ko ikiziga gishika mu buruhukiro abarongoye bitaro batabizi ndetse batamenye n'abakizanye. Ibyo byavuzwe na muganga Jean Minani higeze kuba umushikiranganje w'amagara y'abantu akaba yaranarongoye ibitaro vya Rumonge na Kiremba. Abivuze mu gihe hamaze iminsi hanyuruzwa abantu bakabugwa irengero mu nyuma bagatorwa mu buruhukiro bw'ibitaro nk'uko byabonetse ku bitaro Prince Jean Charles. Muganga Jean Minani avuga ko imbere yo kwakira ikiziga abarongoye ibitaro babanza kumenya umwidondoro w'uwo muntu n'icamwishe. Kurikira muganga Jean Minani.
Kugira ikiziga kije mu buruhukiro bw'ibitaro kibanza kuba gifise ubwa mbere na mbere n'indondoro yacu, kikaba gifise n'urupapuro rwa muganga rwemeza ko uwo muntu koko yapfuye hariho amazina yiwe n'ahava nako uwo muganga agashira ko n'icamwishe niho rero bamushira mu buruhukiro bw'ibitaro. Iyo bishitse naho kikaza ata muganga yabanje gusuzuma uwo muntu akamenya icyo uwo muntu yazize icyamwishe, uvuga nk'umuntu watoye ku ibarabara cyangwa umuntu watoye ahantu ariho hose yapfuye, habwizwa kuba icyete urupapuro rw'umuntu wo mu butunga OPG cyangwa polisi judiciaire cyangwa umujiji arekizisiona asaba kwico kiziga cobikwa mu bitaro naho nyene haza ariko urupapuro naho batorame baramenye izina ryiwe. Ni ukuvuga ko haca hakurikira mbere camwishe no kurondera uwo muntu uko yitwa nako no gutohoza neza kuryo vyagenze kugira ngo apfe nako ni camwishe. Aho rero niho novuga ko bidashoboka ko ikiziga kiza mu buruhukiro abatwara leta batabizi ntibyokunda.
agashiru kabute nubundi burusho vyahora bihabwa abakozi b'amabanki aho mu mashirahamwe yegukira leta n'ayandi leta ifisemo imitahe byahagaritswe muri uyu mwaka w'ikodi w'2021 n'umushikiranganje w'ikigega ca leta domission de hoku bwayo mwiketi yandikiye abayobozi bakuru b'ibigo bitandukanye kuwa mbere uheze yabasiguriye ko ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyasabwe n'umukuru w'igihugu mu mwiherero aheruka gutunganya mu ntara ya Gitega. Iyo ngingo rero iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu yerekeye akazi nk'uko bishikirizwa na Paul Nkunzimana, umwarimu muri za kaminuza akongera akaba umuyobozi w'iteka w'umugambwe w'abakozi na demokrasi PTD twunguru nani. Asigura ko iyo ngingo ya leta yica byinshi igakiza bike. Tumukurikire.
Iyo ngingo rero iraho gufatwa ku by'ukuri iciye hirya y'amategeko yo mu Burundi, kuko mwazi yuko ingingo ya 33 y'amategeko agenga akazi, amategeko yashyizweho itariki 24 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2022, navuga yuko ingingo z'amategeko y'akazi yerekeye igihugu, yuko les dispositions ziri d'ordre public yerekeye igihugu. Kandi iyo ngingo igaca yongera ko yuko ishyirahamwe mukoresha yuko ashobora gufata ingingo wenyine yo kuduza uturusho tw'umukozi ibyo amategeko ari murekurira, ariko umukoresha nta na rimwe afise uburenganzira bwo gusubiramo urusho abakozi baronse abakozi bonyine batabyemeye. Ivyo biri mu ngingo ya 33. Ivyo navyo kandi kabijanye no guca iruhande no guhonyanga ingingo itegeko convention ya 18 ya OIT Burundi bwashyize ku mukono w'itariki 10 z'ukwezi kwa 10 nyene umwaka w'umukino wa 1997. Iyo ikaba yerekeye uburenganzira bw'abakozi bwo gushyira hamwe no kugira ibiganiro n'abakoresha.
Paul Nkunzimana avuga kandi ko iyo ngingo izogira ingaruka mbi ku bakozi n'igihugu, agasaba leta kwihutira gutegura ibiganiro hagati y'abakozi n'abayobozi b'ayo mashirahamwe kugira bashire ibintu mu buryo ibintu bitarayangara. Dusubire tumwumvirize.
Iyo ngingo nta ngaruka yindi ifise atari yo gutuma ubukene mu bakozi buguma bwiyongera, kuko babatswe utwo baba basanzwe bafise. Hanyuma no mu butunzi naho nyene, mu butunzi naho nyene bw'igihugu ubutunzi buca busubira inyuma, kuko iyo abanyagihugu badashobora kugura barasiba uburyo bw'ushobora kugura kugira ngo babeho, murumva yuko ubutunzi bw'igihugu buguma busubira inyuma, kuko mu gihugu hatarimwo abanyagihugu bashobora gusuma ibyo bita consommation, bashobora kugura ibyahinguwe ivyimbuwe, ubutunzi bugenda busubira inyuma. kandi ngira ngo musabe muzi yuko muri umwaka w'2022 Uburundi ari cyo gihugu cya nyuma ku isi mu butunzi. Mu mugambi w'abakozi rero petite tuguru na nitwebwe ibyo tubona, kandi niyo ngingo nyine nayo nyine ije ikurikira n'iyindi yo kubuza abakozi bari mu byo kuguruza abantu n'ibintu, amakinga n'amapikipiki na muri abo modoka bw'amapine atatu. Urumva ivyo navyo nyine bije kubandanya birihonyanga agateka ku mukozi kasubiza inyuma umukozi. Umugabo wakozi na demokrasi PDD tubona nani tubona yuko akenewe yuko maguru masha ugurura ibiganiro hagati y'amashirahamwe y'abakozi kuri icyo kibazo.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incancu zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyirwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba, agateka kawe.
Tubandanye mu gisata c'indero mu makuru yaranze y'indwi. Abanyeshuri 16 harimo abigeme 13 n'abahungu batatu nibo birukanywe burundu ku igenekerezo rya 94 n'abagize urwego rujejwe inyifato ku ishure shingiro ryitiriwe Umwamikazi wa Maratiri ry'Imuramba. Ni mu buyobozi bw'indero bwa komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga ku mvo zo gutwara inda no gutwaza inda bagenzi babo nk'uko amakuru ava kuri iryo shuri avyemeza. Idonido na Josephine Jones Nkunzimana.
Abo banyeshure bose birukanwe ku ishure shingiro ryitiriwe umwamikazi w'amaratiri riri ku mutumba Muramba komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga bangana 16 bakaba bagizwe n'abigeme 16 hamwe n'abahungu batatu nk'uko ingingo yafashwe n'ubuyobozi yo kwirukana abanyeshuri byerekana muri abo bigeme 12 bahowe ko bafite imbanyi bakiri ku ntebe y'ishure uwundi umwe akaba yahowe kugira imigenderanire idatomoye n'umwe mu barezi biwe abo bahungu uko ari batatu nabo bakaba bagiriwe no gutera inda bagenzi babo bari basanzwe bigana kuri iryo shure bose uko ari 16 bakaba biga mu gice cy'inyuma y'ishure shingiro abashika indwi biga mu gisata nderabigisha batatu mu gisata cy'indimi naye 6 bandi bakaba bari mu gisata cy'imibano gutwara inda zitipfuzwa kikaba ari kimwe mu bituma abanyeshure baheba ishure mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'ishure warayurangiye abigeme barenga 59 akaba aribo bari barahebye ishure kubera imbanyi batipfuza.
Ulali nibizi hakurikirana hafi ibijanye n'indero mu Burundi ababazwa cyane nuko ico kibazo cabigeme cimonogoje mu Burundi agasaba babijejwe kurushirizaho gukurikirana indero y'abana babigeme mu mashure umviriza
kwerukana cy'umuti kuko bimaze kuba birebire mu mashure kandi n'uruhombo runini igituma kwirukana atari byiza nuko bidaheza bingo bifashe uwo mubyeyi cyo kibondo kigiye kwibaruka ikindi kibondo ntibizomufasha kwitunga ahubwo bishobora kumufasha kuja mu ibarabara no kuca acika igishushungwe kuburisha gaburira umwana kubura ingene yibeshaho akaje kurondera uburyo bwo guhagarara ku bandi kugira ngo ashobore kubaho ari naco gituma twasaba yuko ubushikiranganji bw'indero bworaba intumbero yo gutorera umuti cyo kibazo. Ikintu cya mbere ni uko bose urakuraba iby'indero mu mashure bakumviriza abo bana bakaraba ibituma bigaruka mu mashure menshi bituma abana batwara izo mbanyi bakaraba ingeneho gira ibiganiro bibaho kugira bumvisha abana kudakinisha igitsina kudakinisha n'ubuzima bw'uwundi bakanabereka yuko hari ubundi buzima bw'ukubaho atari bwo gukinisha igitsina mbo nyine bagafata ingingo hanyuma bagaheze bakafata n'ingingo zo guherekeza abana hajya abana kenshi hari ibintu batamenya igihe batamenye kandi bagahohoterwa bagashyiraho za komite z'abagenzi b'abana ariko na cyane cyane abo bantu bakuze bakabatorera ibihano bikomeye cyane kubera batesheje abana amashuri.
Ningaho duciye dusozerera makuru yaranze iyindwi kuri radio Inzamba Gateka Kawe. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Beniax Serakana nabashikirije ndabifurije ibihe byiza mu banyu naho ubutaha.
Inzamba.
Inzambira samirana.
Amakuru yaranze iyindwi.